tuya gituyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hanyu byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mungimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ku munsi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho muherereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Romain Semakuba. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacques Kahora. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Reka dutangure kino kiganiro n'ibivugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi mama mu Rwanda, aho izanwa ry'impunzi z'abakongomani aribo banyamurenge muri iyo kambi ryatumye haduka igwirirana ry'abanyeshuri kuva igice cya kabiri gitanguye mu kwezi kwa kane guheze. Reka inkuru tubaze mugenzi wacu Aline Nirere ari mu ikambi mama mu Rwanda.
Ikibazo cy'igwirirana ry'abanyeshuri ni kimwe mu bihanze gisata c'indero cyo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahame iri mu gihugu cy'u Rwanda. Igice cya kabiri cy'amashuri cyaratanguye ku igenekezi rya 23 ndamugihiza, ariko icibonekeza ngo ni ukusanga ishuri rimwe ryigamwa abanyeshuri barenga 180 ngo ariko akaba atamuturaboneka kugira bashobore kubaka ayandi mashuri nk'uko umwigisha yigisha ku ishuri ryo ngaho mu ikambi ya mahame bituyagira.
Ibibazo dufite bindi bitanguranye ni ibibazo byo kubura amakarasi akwiye, kubera yuko hari efektive nini kose mu mashuri, ku buryo usanga ishuri imwe yigamo abana barenga 180 bicara bari hamwe, aha novuga nko mu wa gatandatu no mu wa gatanu, kandi amashuri nta muti urabonekaho kugira ngo babe boyubaka ikibazo byose bikomeye utanguranye.
Amakuru dukura ngaho mu ikambi ya mahama akaba avuga ko hari impunzi z'abakongomani b'imasisi hamwe n'abanyamurenge zari zahungiye mu ikambi y'abakongomani ya Kigeme iri mu karere ka Kanyamagabe iri mu gihugu nyene cy'u Rwanda zimaze kwimurirwa mu ikambi ya mahama. Imvo y'iryo yimugwa ry'izo mpunzi akaba ari uko aho zari zahungiye hameze nabi nk'uko tubishikirizwa na Reverend Pasteur Kwibishatse Jean Bosco arongoye ikambi ya mahama.
Ahantu hari mu mazu ahantu hari amapansi babona yuko umwanya n'umwanya imvura iguye cyane ashobora gusenyuka kandi hakaba ingorane, bakababaza na rero bakababaza hari manegifatiro bakurayo abantu bari ahantu babona yuko ari muri zone ishobora gushobora kugira ikibazo.
Umwigisha we akabona ko iyimugwa ry'izo mpunzi rije gusongera isibe kubera ko ikibazo cy'igwirirana ry'abanyeshuri kizoca gitera gikomera cyane.
Ubu rero bagiye no kwakira abanyeshuri b'abanyamurenge, urumva yuko cya kibazo nyine nari navuze cya efekitive y'ibirasi by'amashuri nacyo gica gikomera rwose. N'abanyarwanda bo bari basanzwe barimwo mugabo urumva ubu barazanye izindi mpunzi nshasha z'abanyamurenge bo bakuye hariya mu nkambi iherereye Rwamagana umwenga bayita Kigiye hariya ni Kigeme, babazanye kubensera ngaha nyine mahama, umva bari abanyeshuri nabo bavuze yuko ibyo badashaka kwiga nyine.
Mwamenya ko impunzi z'abakongomani b'imasisi hamwe n'abanyamurenge zimaze kwimurirwa ngaho mu ikambi ya mahama zirenga 200 zikaba zatanguye kuhimurirwa kuva mu kwezi kwa Ntwarane muri uyu mwaka wa 2019.
Umvirizi ikiganiro cyage kwisamiriza zikurikira Ibukavu mugikurikirana ku radio yitiriwe Umukenyezi Mama Radio, ikamanyura mugikurikirana ku masamirizi Flash FM na Radio Communautaire y'Ikamanyura. Mwisange mugikurikirana kuri Radio Rirario Mwisange Kiriba mugikurikirana kuri Radio Kiriba Ondes. Ibuvira mugikurikirana kuri Radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple. Mu Rusenda no mu Gisagara cha Baraka mugikurikirana kuri Radio Ngoma ya Mane. Ifizi mugikurikirana kuri Radio Mungano, nayo mu Minembwe mugikurikirana kuri Radio Tungane. Ikiganiro ya Gamura gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewewe akaburungu ongea akaburungu info.
Arakuza Aline Nirere kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza. Haheruka gufatwa ingingo y'ukubuza gushingwa ubunywero butandukanye mu mavirage asanzwe ari mu ikambi Rusenda ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo yafashwe n'umugwi ujejwe iby'impunzi ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gushaka ko ubwo bunywero bushigwa ahantu hamwe. Mugenzi wacu Marie Charles Naz we abituyagire ari mu ikambi Rusenda ni muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Mu nama mpuza bikugwa by'amashyira hamwe akorana na Haseri mu ikambi ya Rusenda yo kuri wa kane mwerande igenekezo ya 18 ndamukizo no mwaka umugwi Seneri wamenyesheje kugiye kwimurira mu kibanza kimwe utuzu tubunwero twose twinyobwa za Kavukire Kanyango mu Kinanyu rwagwa ni mungazi utuzu tutwinshi dukorera mu mihana y'abantu hagati mu gwati Seneri itwageza kuba intandaro y'umutekano muke. Aha Seneri yamenyesheje ku ruhande yo kwinzuzo bwazi bibareza cyane bene uco tubari batubahiriza amasaha yo kugarira ko ibirabo. Aha Seneri yamenyesheje ko imanza nyinshi ziri no mu gipolisi zituruka kuri utwo tubare. Kuri ico channel yafashe ingingo yo kwegeraniza mu kibanza kimwe utwo tubare kugira ngo bikunde umutekano ushobore gucungerwa neza. Bamwe mu batunzwe no kudandaza inzoga bayagiye uruganda rwacu ko ibyo Seneri bagiriza atari byo kuko bakora bisunza amategeko. Ku kibazo cyo kuronswa ibibanza bakareka kudandariza mu mihana yabo abo badandaza barashima niyo amakenga tabuze aha badandaza bari bazi cyo kibanza aho gerereye n'ibizisungwa mu kugitanga.
Twebwe iyo turaba dusanga twebwe tudandariza ku mihana yacu nta kibazo gihari na kito ko nibaramuka batwimuye bakadujyana aho hantu bavuga ngo twabadushyira hamwe twese ahubwo umutekano muke niho uzaboneka ariko dupimira ahantu mu mihana yacu bimeze neza cyane. Igikundi cyo ntabyo twigeze ntiyategeko bigeze baduha ry'isaha niba tugeje saa 2 nawe ufise umuhana wiwawe ntiwabona abana bahungabana cyangwa urugo rwawe ruhungabana wewe ugejeje saa 2 cyangwa saa moya n'inusu utegeje kugara kabare abakiriya bose ukabasohora bagataha. Amakenga dufise amambere bigeze gushaka kuduha ibibanza hariya munsi y'isoko bagira utuntu duto dutoya babibonye basanga ntigikunda kandi bari bagiye batanga n'amahera twagendaga dutanga 5-5 hama ayo mahera nitwamenye irengero ryawe n'ibibanza twabashije gukora kuko twarutubanza duto duto bahitamo kubireka tuguma mu masite iwacu aho dukorera.
Niyabo badandaza bahaganwa ivyo bagirizwa na Seneri ku bubare bwabo dateze umutekano muke mu ikambi ya Rusenda uyu twayaza amenyesha ku iyo ngingo ije hageze kuko batari bagisinzira kuko induru yama muri utwo tubare.
Dufatiye kwetwebwe impunzi umutekano wacu urahungabanywa iyo bishitse amasaha y'ijoro. Ni ukuvuga mu mavirage atandukanye kuva mu masaha ya saa 4 saa 5 saa 6 urumva abantu ariko baragwana kubera akaboregwa kenshi ndetse na tubwo twegereye ububare nta mahoro turonka uguma wumva induru kandi uza gusanga n'isuku ari rikeya kenshi ubuzu bwa sugumwe uza gusanga ntabwo bafise ugasanga aho turenganye hariko haranuka nabi bikatubuza amahoro kandi dufatiye no kubana. Hari gihe nk'umwana adashobora kubona umubyeyi we ku masaha y'ijoro yo gufungura umubyeyi w'akaza yaborewe hari n'abamama bataronderera abana ugasanga abana ariko bararara inzara kubera iyo mitinanye.
Fosino nibiza rongoye ikambi ya Rusenda yabwiye uruganda rwacu bikuru bikuru mu byatumye iyo ngingo ifatwa. Uyu mutwara agahamagarira abarongoye gukurikiza iyo ngingo.
Nitwa Nibizi Fosino ni perezida w'ikambi yo mu Rusenda. Ikintu cyatumye dufata iyo ngingo ni kubera ko mu mazu iyo abantu bari kubahanywera baraboregwa bamara kuboregwa bagatangira gushwana ibitutsi bitandukanye abantu ukamusanga nabo bakuze bavuga bijya bitutsi abantu batukanira hariya n'ubusuma buca bugwira mu mavirage hari aho usanga hari abantu baje kuhanywera bavuye no hanze y'ikambi umuntu atanazi. Niyo mpamvu tubafashe ingingo yo gukura ububare mu mazu y'abantu tubushire mu kibanza kimwe kugira baze barahurira ku kibanza kimwe bizokoroha kuba kontrola aho bazo ariko barakorera gusumba ububare buri mu mazu y'abantu. Ibyo ibyo biyumvira ko bishobora kutazuba bikwiye kuko ikibanza aho bashobora kukwimurira hose ushobora gukorera utegerezwa kujya wazubona ko kitazuba kimukwiye azohagarika reke kudandaza azohagarika mugabo wabona ko azuba ashaka kudandaza yiteza imbere ateza imbere n'umuryango wiwe azokwemera ikibanza uko ariko cyose uko kizuba kiri kose hariya aho tuzobahereza hanyuma ibyo kuvuga ruswa naho ntibashoboke batangira kwikeka ibintu batara nabo nuko bizohava bigenda ibya rushwa ni ibintu bikunda kuvugika ariko nta numwe aza ko akubwira yuko yigeze atanga ruswa ku muntu uyu cankuriya niho ibintu bica bigorera
Isite ya Rusenda imwe muri site zitano zigize kambi ya Rusenda ibarizwamo yonyine utuzu nk'utwo tudandariza ubwizo nzoga turenga 40 nk'uko byashikirijwe muri yo nama mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda Maria Karoni ni nahazwe ku bwatu yage mu karere k'ibiyaga binini
Dutega matwi inkuru n'ivyaranguwe n'umugambi wo gwaruka gw'impunzi z'abarundi guhanahana ijambo no kubana mu mahoro bica ku radio 10 yo mu kibano muri Republika yaranira intwaro rusangi ya Kongo tutibagiye no ku rubuga rwacu gwa ongea yaga wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info
arakinuye Marie Charles Ninahazo Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi na Kivara mu gihugu cy'Uganda ngo zironswa amazi avuye mu mabombo yasanuwe n'amashyirahamwe atawegamiye mu bya politiki izo mpunzi rero zigashima gutekesha ayo mazi mu bifungurwa canke mu bindi bya nkenerwa ariko amazi ukunywa izo mpunzi zigashima kuyagura amashiringi 1500 ku ibido kuba yazana ku makinga reka tubaze mugenzi wacu Eve irakoze ari mu ikambi na Kivale mu gihugu cy'u Buganda.
Ikambi na Kivale ikoresha amazi avuye mu biyaga bito bito biyikikije. Ayo mazi rero akaba abanza gutunganyirizwa mu bigega imbere yuko arungikwa mu mavillage kugira ashikire impunzi. Ivyo bikaba bikorwa n'ishyirahamwe gita impunzi biciye mu mashyirahamwe bikorana ubishyirahamwe ribijejwe rikaba ryitwa Nsamizi. Ariko turavye impunzi ziba muri iyo kambi zigera ku 100,000 nawo uvuga ko ayo mazi akwiye kuko hari aho bishika bagatonda ku murongo ariko ntibaronke bose. Imvo akaba ari uko impunzi ziguma ziyongera ariko amabombo nayo ntiyiyongere. Bamwe mu mpunzi zo muri iyo kambi bahitamo gukoresha ayo mazi mu gukinzika no mu bikorwa byo mu nzu ariko kunywa amazi bakikora kuyavomwa mu binogo binini bita nayikondo ivyo ndetse bikaba bitunze impunzi zitari nke zikora urwo rudandazwa ziyakura kure zikaza kuyadandaza mu ikambi uwo twaganiriye yatubwiye ico gikorwa ico kimumariye
yego ico gikorwa kirakitumariye cyane gose kubera mu bifungwa turonka n'ibiba bikwiye ari utuntu duke turongeramwo hanyuma utwo dufaranga ari nitwo tuzatura turiyungunganyamwo hari igihe n'igihe bishika ukagwara udashobora kuca kwa muganga bakaguha imiti ukagura imiti mugabe maze aratugora kuronka tuyaronka avuye kure kandi hari igihe acafura tugasanga turayabuze
Ayo mazi rero haraho bayakura kure ndetse mu banyagihugu begereye ikambi kandi ngo kuyaronka barayagura yabandanije atubwira ko babanye neza nabo banyagihugu bakikije ikambi
Eko abo bataka tubanye neza turashikanye ne tukatonda umurongo naho ari benshi mugabo turayagura amujije kuyakuze nta kindi bakusaba ucutaha muhira ukayatahana nyene takibazo
ngo naho biri uko ngo barahura n'ibibazo bimwe bimwe na narirya imvura iyo yaguye cyane usanga ayo mazi yatobetse bikabasaba ko barindira iminsi nk'ibiri cyangwa itatu kugira basubire kuronka amazi meza
izo ngorane turahura n'ingorane zikeye mbwasizike kandi ingorane zikomeye ziva ku mvura imvura iguye erega amazi acafura tukamara iminsi nk'itatu tutayaronse ahuriye mu nkambi tuba dufise ingorane n'amabarabara usanga ari mabi ugasanga duca ahantu bita mu ruhita duca mu byondo mu mazi ukasanga turafise ingorane nyine zibayabaye ariko mu ncamake ingorane ziraboneka mu gihe cy'imvura
twibutsa ko ibigega bikuru bikuru bitunganirizwamo aya mazi ari kiri Nyarugugu n'ikindi kiri Misiera
Nana dusuzire kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza amatwi kuri micro mwari kumwe na Oferi Baranshamaje nkaba rero ndabipfurije amahoro y'Imana na ubuta.